Ikiganiro yaga ikiganiro kibazanira inkuru z'akamaro zijyanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'Abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakiriye mu ntara ya Kivu Bumanuko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ikiganiro yaga kizanye iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Mwiri wabandi mwaramutse cyute makunzi muteze baramakuru y'Uganda ya Gagwa Internews. Kazi makuru yacu no musa makuru mugiye gushikirizwa na Jewe Nini Nahazwe Maria Karori mbifuje ikaze. Inyuma y'icegwa rya hafi indwi zibiri gitanga ry'ibifungwa ku munzi z'Abarundi zo mu ikambi ya Rusenda no muri siti ya Murongwe. Kuva kuri wa kabiri gine kizya 1990 izo mpunzi ziriko zironswe bifungurwa kuri kwamye. Na kamyo neza kadasanzwe kwa zino mpunzi. Ni nkuru twategura n'umunyamakuru wacu ari mu Rusenda Aimable Kavunja Paul.
Iryo shyirahamwe ritanguye gutanga ibyo bifungurwa ricererewe iminsi 15 kukiranga minsi tariki yasanzwe. Bamwe mu mpunzi bavuga ko bashima iryo gabuga ry'ibifungurwa ngo naho ryacererewe gose bikanatuma bafata amadeni atari make muri bagenzi babo, bakabona ko n'ubundi bagiye kuguma mu nzara kuko baca babanza kwishyura ingurane z'amafaranga n'ibifungurwa bafashe ku bw'inzara barimwo, bakagira ubwoba ko hamwe atacokorwa ngo hobahirizwe ikiranga minsi cy'itariki ya 17 uko kwezi gutashe cyo mu mwaka uheze bagiye kuguma mu nzara idahera.
Uko kwezi kwa mbere injara yari gombi twice baduhaye mu matariki ya nyuma kandi farizohera mu matariki nka matariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri. None twasaba ngo mu matariki ya yo hagati y'ukwa kabiri ko mwotwongera kuko uku kwezi kwa mbere twishyura amadeni injara yari yatwishe. Twasaba rero uku kwezi kwa kabiri batunyarukirize injya kuko kwezi kwa mbere kose twishyura amadeni nk'itayo umunani umuntu ajya asumisha itayo zibiri.
Mumenya ko hamwe atacokorwa ngo ico kirangaminsi cubahiririzwe, iyi tariki nayo ikazokwama ariyo yo kubahiriza. Itariki nayo ikazokwama ariyo yo gutangirwa ko ibifungurwa ukwezi kwa kabiri gushobora kugenda akazimayongo nkuko vyabonetse mu ntango zo mu myaka ya 2017 na 2018. Jende Mabrika Vunja Poli mu Rusenda.
Nibijije ku buryo bwa Mpesa Cash Based Intervention mu Cyongereza ishami rya Unijeje impunzi ku isi hase ririko ririshura igice cya mbere cy'amafaranga impunzi z'Abarundi zo muri site ya Murongo zakoresheje mu kwibakira uburaro muri Ndamukiza umwaka 2018. Abagwa 39 bimaze kwemezwa ko bafashwe n'indwara yakorera muri groupe y'abasimukuma y'umanuko mu karere ka Fizi. Ishyirahamwe NCA n'umuryango utabara imbabare Croix Rouge biriko biragwanya indwara mu gutanga imiti yo gushyira mu mazi yica imigera itera iyo ndwara. Ni inkuru ya Cordon Chimihari dusomerwa mu Kirundi na Odeta Nibizi.
Ishyirahamwe NCA rifadikanije na CICR ryatanze iyo miti kugira bakinge bongere birukana icyo kiza muri iyo zone. Umuryango umwe waroswa mu plakete bune bw'ibinini by'umuti wa Aquatabe kubw'amabido 40 y'amazi hamwe n'amasashe 4 y'umuti wa Pirifia kubw'amabido 2. Amazi asukugwa nayo muruzi gwarike na Mutambara. Abantu 39 nibo bafashwe n'icyo kiza muri ubwo burere muri uko kwa mbere k'uyu mwaka twaraye dutanguye. Tubamenyeshe ko mu mwaka w'ibihumbi 2002 n'umwaka w'ibihumbi 2003 ikiza cya korera cyahitanye abarenga 200 muri ako karere kubw'inyigisho nke kubw'icyo kiza.
Mu kurangiza ishengero Sinai ya gatanu Serepa ryarahaye imfashanyo bifungurwa abagwa 43 ku bitaro byitiriwe Umweranda Yozefu byo mu Kamanyura. Iyo mfashanyo yari igizwe n'umuceri, ibiharage, isabuni zo kumesa no kwiyoga hamwe n'isukari. Wendo Joe yaduteguriye iyo nkuru dusomerwa mu Kirundi na Pacifique Munezero.
Ubwo gwaruka gwatembereye abagwayi bagowe kurusha abandi ku bitaro byitiriwe Mutagatifu Yozefu byo mu Kamanyura bo no kwivuriro rito ryingururizo hamwe no kuyandi mavuriro yo ngaho mu Kamanyura mu ntumbero yo kumenyesha inkuru nziza babicishije mu bikorwa. Nkuko Ciza Karoza arongoye ugwaruka rwo mu itorero Sanaye ya gatanu Serepa yabitwiganiye. Ngo gwaruka gwemeza ko ruje kwigana bagenzi babo b'abakatolika babikoze kuva kera, bakanemeza ko bizobafasha guteza imbere ukwemera kwabo.
Nino kuri iyo nkuru turangirije kamakuru yacu uno munsi. Yakoze cyane Serejo Bisimwe yabateguriye ayobowe na Yakobo Kahora. Jewe Nini Ntazwe Maria Karone yabashikirije mbifurije amahoro n'amahonda na gahwane.